Makoto.
Ndabai kaze nchuti na mwa kuzi mteza matuigano vya radio sangane lukukulika na makuru ayagwa kuno murango. François Kimana muhinga bw'ivyuma na yakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abafise ibirabo n'abatunganya imirimo mu bibanza bihurigwamwo n'abantu benshi bahamagarirwa n'abajeje intwaro mu gisagara ca Bujumbura gutegekanya abacungera umutekano muri ivyo bibanza muraja kuvyumva mu ntango yano makuru ibiciro by'inyama byaraduze ku masoko atandukanye yano mu gisagara ca Bujumbura ni mu gihe igitigiri cinka zinjira mu Burundi cagabanutse ku masoko yo kumbibe u Burundi buhana igihugu cha Tanzania nayo mu ntara ya Cankuzo abarimyi bo muri iyo ntara bavuga ko bagiye guhomba kubijanye n'umwimbu kukubura ifumbire kuko ngo iyo bahawe ari ntica ntikize kandi bari bararishe mu burimyi n'ubworozi muri iyo ntara bakavuga ko mu kiringo kitarenga indwi zibiri bazoba baronkeje iyo fumbire idyo nido ni mukanya sangwe ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano umustanteri wa komine Mukaza asaba abafise ubunywero muri komine arongoye gutegekanya n'imiburiburi abantu babiri basanzwe bocungera umutekano muri ico kibanza Isa Desire Mazimpaka avuga ko ari mu ntumbero yo gukingira abahagendera nayo Fredimbo Ntimarongo igisagara ca Bujumbura abona ahubwo ko nibibanza bigenderwa n'abantu benshi bitegerezwa kuba bifise abacungera umutekano bakaba babishikirije kuri uyu wa kane mu nama yahuje abaserukira imigambwe ikorera mu gisagara abajeje intwaro n'abanyamigambwe inkuru ya mugenzi wacu Emery Charles niyo nkuru
umuntu atazoba afise abo bantu babiri bashobora gucungera umutekano
kubwa Isa Desire Mazimpaka mustaneri wa komine Mukaza umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura ari naco gituma ingingo zigiye gufatwa kuri mwe nabo bantu bafise ububare mu gisagara ca Bujumbura na cane cane muri komine Arongoye
umuntu atazoba afise abo bantu babiri bashobora gucungera umutekano wabaje kumufasha gutera imbere n'ukuri tugiye gufata ingingo zo mu ntwaro umuntu wakabarazo wabwira ngo bamwugariye sikubera atatanze ibinabiriya nuko atari kwadufasha mu bijyanye n'umutekano
Mustanteri Mazimpaka akamenyesha ko umutekano atakiguzu ufise ari naco gituma atawo kwica amatwi
rero umutekano nta kiguzu ufise nibatwumve badutahure badufashe badushire aho abo bantu bashobora kuvugana n'umukuru mutumba bashobora kuvugana n'abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro ahantu kugira umutekano tucungere muri twese mu budasa bwacu
ne Fredy Mbonimpa arongoye igisagara ca Bujumbura abona ko ibibanza bigenderwa n'abantu benshi bikwiye kuba bifise abacungera umutekano atakindi bajejwe
kwari asavye yuko ahantu hahurira abantu benshi abajejwe ibyo bikogwa bateza gushiraho ama committee mixed to security ujye rero mu ma parking ari ama king ari imiduga ari ama pikipiki twarasavye ku mashengero twarasavye ku mashuri twarasavye ku masoko kubuno umunsi bavuze ati no kububare kwibaza ni rwa rukurikirane rwo gukingira amaro n'umutekano
abo bajejwe umutekano muri ibyo bibanza bigenderwa n'abantu benshi Fredy Mbonimpa aramusuka igisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi mu Burundi akamenyesha ko bategerezwa kuva muri ya migwi ihurikiyemo bose ijejwe umutekano
Emery Charles niyo nkutu gukengurukire impunzi z'abarundi 154 bagizwe n'imiryango 88 nibo bahungutse babifashijwemo n'ishirahamwe mpuzamakungu hasere ku muhingamo wo kuri uyu wa kane bavuye mu gihugu kibanyi cha Tanzania mu makambi y'impunzi ya Nduta Mutenderi na Nyarugusu abo barundi binjijwe ku mupaka wa Mugina abangana 136 bakaba bava mu ntara ya Ruyigi 18 mu ntara ya Makamba bakaba bakiriwe muri mu kibanza cy'infata kibanza cyakirigwamo abatashe cy'igitara muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba hakaba hategekanijwe kubashikana mu makomine bavukamwo kuri uyu wa gatanu mu gisata cyo kumenyesha makuru abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru wacu n'umudereva wabo bacafungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza bagirizwa kuba bafise uruhara mu gushaka guhungabanya umutekano bahagarizwe kwa 2022 gitugutu uno mwaka bariko batohoza amakuru kubijyanye n'umutekano muke wavugwa muri komine Musigati abashingwa manza bababuranira baherutse kunguruza urubanza ku munsi wa mbere muri sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa basaba ko yofuta ingingo yafashwe na sentare nkuru ya Bubanza yo kubagumiza mu munyororo ivy'agateganyo abo bamenyesha makuru n'umudereva wabo amashirahamwe mpuzamakungu nka Reporters Sans Frontières, Human Rights Watch ari yamiriza iryo fungwa, agasaba ko Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Eshidi Harerimana, Terence Mpozenzi na Adolphe Masabarakiza kuborekugwa. Itangazo yasohoye kumunsi kwigenekezo rya 31 Gitugutu, umushikiza manza Kizigenza wa Repubulika yamenyesheje ko batahagaritswe kubera arabamenyesha makuru ariko ari kubera kamere kicaha bagirizwa.
Isanganiro inami sumbingimba.
Nari nabibabwiye mu ncamake yano makuru, ishyirahamwe ry'abaguzi ya Buko rirarajwe ishingano k'ibiciro by'isima ya Buseko bitubahirizwa n'abadandaza mu mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Burundi. Pierre Nduwa yarongoye iryo shyirahamwe agahamagarira inzego zibijejwe guhana abadandaza bidugiriza ibiciro by'iyo sima. Ni mu gihe mu ihinguriro rihingura iyo sima ryo ryemeza ko isima ihari kandi kwiye. Tumukurikire yakuwe kuri telefone na Vestine Butoyi.
Ikibazo cy'isima bihugwa na Boseko rikaba ridanzwe hano iwacu, tubona kiriko kiraba ikibazo ngiracananira abahinga, kuko muribuka yuko arenze ikiringo cy'ukwezi mushikirangaje ubudandaje agabishije abadandaza, aho yanamenyesha yuko isima rihingwa n'iryo shyirahamwe itobwiza kurenza 2,405 mugabo aheje ku masoko haba hari Bujumbura haba mbere no mu gihugu hagati usanga ari 32,333 kandi kuva aho mushikirangaje atoreye iryo tanga ntakintu na kimwe cyahindutse. Nacyo gituma twebwe muri Aboko tuvuga tuti ubu rero harageze aho guhana umushikiranganji atume ba bagenduzi bakora harya mu by'ubudandaji bagende bashya ku mazu yose adandaje isima Buseko kugira bibonere yuko atakintu na kimwe cyahindutse, hanyuma baheze bahane be n'abo badandaza bakora bati sunga amategeko, kandi mbere badakurikiza n'ingingo iba yashinzwe n'abajejwe gutunganya iby'urudandaje cyane mu mushikiranganji w'ubudandaji.
Tukiri mu ico gisata c'urudandazwa, igiciro c'inyama z'inka caraduze ku masoko amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura nkaho bita kwa Sioni, aho cavuye ku mafaranga 7,000 gushika ku mafaranga 9,500. Bamwe mu bayangayanga bakavuga ko ari kubera bazirangura zizimbye. Abaguzi baganiye na Radio Isanganiro bakavuga ko bibavuna iyo hageze kuzigura. Inkuru ya mugenzi wacu Ornella Mucho.
Ku isoko iri muri zone Buyenzi benshi bita mu Ruvumera, bamwe mu bayangayanga bakorera bavuga ko inyama zaduze kubera inka zibura bigatuma bazirangura zizimbye. Ivyo ngo hakabaciye nk'igihe cy'umwaka biruko. Jean Claude Nsengiyumva numwe muri bo.
Mu minsi yahera ikiro cyari kuri 6,500 zijya zivanze n'amagufa mu musoso wagurishwa 7,000 mugubu unye siko bimeze. Ikiro cy'izivanze zicaranze n'amagufa tugurisha 7,500 bivana ni ingere tuba twarangoye. Ikiro cy'umusoso nacu bukigeze ku 95 cyangwa 10,000 gute nka zirabura cyane gose aho tugenda kuzirangurira ntatso turonka cyane.
Umwe mu bagudi twasanze ari karagura inyama kuri iyo soko avuga ko bibavuna kugura inyama muri no minsi.
Biratuvuna cyane kubera amahera aragoye. Tose kugura karobo cyane akantu usumbuye wazi kumbuye cyane kubera ziba zizimbye. Nabo nibavuge hari yakukuntu bazirangura babugira nabo bapunguze hama natwe tworohegwe.
Ku soko bita kwa Sioni naho nyene igiciro cy'inyama caradugijwe, bamwe mu bayangayanga bakavuga ko bashobora no kumara n'indwi bari kwararangura inyama zabuze.
Onera mucho tugukengurukira haribonekeza ukugabanuka kw'inka zishoka ku masoko y'inka makuru ari ku mipaka y'u Burundi na Tanzania mu ntara ya Cankuzo. Abadandaza b'inka bazishora bamenyesha ko uko kugabanuka bivana nuko ishiringi y'Tanzania ryaduza agaciro bigatuma abarundi bataronka ubushobozi bukwiye bwo kurangura. Kurundi ruhande abo badandaza bavuga ko n'ubushobozi bw'abaguzi bwagabanutse mu baranguzi b'inka. Abatoza makori yinjira mu makomine ayo masoko arimwo bavuga ko komine zihahombera kuko iyo hashotse inka nke batoza amahera make. Ni nkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Amasoko manini manini ashoka mwinka nikirihe na shinge muri komine Mishiha na Kigamba zose ni mu ntara ya Cankuzo. Muri ayo masoko inka ziva muri Tanzania nazo nyene zirahashoka ariko ubu ziriko ziragabanuka ku rugero runini. Duarudo Nyandwi umwe mu badandaza b'inka mu isoko ya Shinge avuga ko biva ku bukene bw'abaranguzi b'abarundi.
Ikibazo mu gutaboneka dushoboye usanga ibyo ari ntoya zako biva ku bukene turimo. Zitwa karago ntizikiza n'isoguma ntizikiza urabona naho dushoye zisanzwe ino naho ntizigiguri ntizikugugwa.
Celeste bavuge adandaza inka mu isoko rikuru ry'inka rya Kirehe muri komine ya Mishiha yemeza ko bituruka ku ishiringi ryaduze agaciro bigatuma inka zizimba zivuye muri Tanzania.
Zatemye zitagogwa ngaho ishiringi niko ryaduze inka z'i Tanzania zigaca zireka kuza. Yeno nayo kacuyigura ku buzembe bagacanka ko yikugurira abajumbura kacuyiremura uyiremuye nkakangahe gaca wahorurangura zitatu gacurangura imwe gaca rewo warangura zitano urangura zibiri kugira uhombe make gaca cyo gituma tuguri nka nkenye.
Bamwe mu batoza kuri ba makomine arimo ayo masoko bamenyesha ko amakomine nayo nyene ahahombera makori kuko inka yose ishotse mu isoko itanga ikori angana ibihumbi bitanu by'amafaranga y'amarundi.
Fidel Antoine Saima tugukengurukire tukiri muri yo ntara ya Cankuzo. Abarimyi bo mu ntara ya Cankuzo bakoresha umwavu wa kijambere bidoga bavuga ko muri kino gihe cirima batawuronka nkuko bawipfuza bashikiza ko barisha amafaranga yose ariko bakaba baronkejwe muke cane udashobora gukwira bakabona ko bizotuma umwimbu utagenda neza. Umuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo bamenyesha ko iryo kena ry'umwavu barizi ngo kandi ryavuye ku bawukeneye benshi ariko ko mu kiringo kiri hagati y'indwi imwe na zibiri bazoba baronkeje uwo mwavu. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Raymond Mudende mu Cankuzo.
Bamwe muri abarimyi bavuga ko mu gihe bari bamaze kuriha uwo mwavu bataheje ngo bawuronswe nk'uko bavyifuza. Akarorero ni nk'umurimyi amenyesha ko mu gihe yari yarishe imifuko igera kuri itandatu ubu amaze kuronswa imifuko ibiri gusa. Iryo kena ry'umwavu wa kijambere rero riribonekeza amakomine nka yose y'intara ya Cankuzo nko muri komine Gisagara ku mutumba wa Cyamazi ko bavuga ko iryo kena rituma badaheza ngo batabire neza imirima yabo y'imyumbati n'ibiyoba. Kuri iyo myidogo Ntawandereye Melchiadi umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo avuga ko iryo kena ry'umwavu wa kijambere ryavuye ku bakoresha bagwiriye inshuro hafi gatatu. Agashima ariko ko mu gihe intara ya Cankuzo yaza muzanyuma mu gukoresha umwavu wa kijambere ubu ngo utinda ugakena kubera abakoresha ari benshi. Agahumuriza abarimyi abamenyesha ko mu ndwi imwe canke zibiri uwo mwavu zuwa wabonetse ndetse ngo bakazoshobora kuwukoresha ku gice kirima icyo ari cyo cyose mu Cankuzo. Raymond Mudende, Radio Isanganiro.
Raymond Mudende tugukengurukire mu gisata cy'isuku mu ishyirahamwe Bisiko yegeranya ubucafu muri Mukaza barahumuriza abanyagihugu bo muri iyo komine ku kibazo cyo gukuraho ubucafu cari kimaze iminsi cibonekeza kigiye guhera. Muri iryo shyirahamwe bamenyesha ko hari imashini zatanguye ibikorwa byo gutunganya ikibanza bahora batamwe ubucafu cari caruzuye. Umuvugira iryo shyirahamwe amenyesha ko ico gikorwa kizomara iminsi itanu.
Ni kibazo cyatewe nuko depotoire yari yarononekaye ariko kandi ubu turiko turavugana ishira hamwe risanzwe ari ryo ryasubiriye setemu kuko setemu yinjiye mu bisata byagiye muri iyo shira hamwe yitwa Obuha twarimenyesheje ingorane dufise kandi yarazumvise kuko ubu tuvugana yarungitseyo imashini iriko irahakora kandi ikaba izohakora nkuko twabimenyeshejwe n'imiburiburi iminsi itanu. Tukiyumvira tuti igikorwa kitari gito kizoba cyakozwe mu gihe biriko birakogwa n'imashini isanzwe ibifitiye ubushobozi.
Ubu mwaronse rero aho muzamurashira imicafu
ubu tuvugana no vuga yuko tutaraharonka ko mu minsi itarenga itanu igikorwa zoba kiriko kirakogwa kuri kwamye nkuko byari bisanzwe tukagira ko kubandanya tubasaba kutwihanganira.
Biravugwa yuko abanyagihugu bo hajya ku buterere biyamirije yuko muzamurasuka ubucafu muri kijya kibanza mbega bigiye kugenda gute inyishu yaboneze.
Twibaza yuko icyo kibazo atari twebwe tugikurikiranira hafi kuko turamenyesha intwaro yadusabye gukura iyarara mu banyagihugu tukayimenyesha uko ibibazo bimeze niyo rero iza kuvyiga mu idonido ikamenya icyo kogwa kuko nkiyo uri kuravugana n'abazezwa ntwaro yari gihe banakubwira yuko abenshi muri bajya abantu bahegereye bateza zijyangorane washaka ngo bamwe bashobora kuba baragiye kuhubaka mu buryo butemewe n'amategeko kuko bashaka yuko abene gihugu bategera hajya hano rero iyo ahantu hashyigwa umwavu wamaze kuhatera urumva yuko izindi ngorane zica zanduka
hari abanyagihugu bo mu makartie amwe amwe muri mukaza bavuga yuko babandanije barihishwa amafaranga yo gukura ubucafu kandi butariko burakugwaho bobo mu babwiriye
ubu rero hari abaronse nyenda muvano rero tukababwira tuti akabazo karabayeho katavuye ku mashyirahamwe asanzwe yori yarara kandi nabo baravyumva rero ubu tubasaba tuti ahubwo ntimwigire basinda bibazwa
Anyusi Nyandwi avugira ishirahamwe bisiko kuri mikura mugenzi wacu Khayisa Liliane mu gisata cy'amagara y'abantu hagiye kubakwa ikigo gihingura imiti n'ibindi bishobora gukogwa gukoreshwa mu kugwanya indwara ya malaria mu ntara ya Bubanza abantu barenga ijana ngo nibo bagiye guhabwa akazi muri iryo hinguriro rigiye kubakwa ku mutumba wa Ruvumvu muri komine n'intara ya Bubanza kuri uyu wa kane niho umukuru w'inamashinga mateka yashira ibuye rya mbere ku mushinge w'izo nyubakwa zishira hamwe Karire Product inkuru tubaza mugenzi wacu Space Caritas Kabanyana
Iryo shirahamwe Karire Product rizokorera mu kigo kiri ku Ruvumvu ku mutumba wa Shari ya kabiri muri komine Bubanza ngo rigiye gukora rikoresheje ibitegwa kama hamwe n'ivyatsi bishobora gukinga no kuvura indwara ya malaria Jeanette Karire Kinyana arirongoye ati uruhande rumwe rugiye kubakwamwo ihinguriro urundi barurimemmo ivyatsi n'ibindi bitegwa bitandukanye nka Cataria Artemisia Moringa ibivura hinda bizovamwo amavuta bizovamwo amavuta n'amasabune n'ibindi agahamagarira abanyagihugu gushigikira uwo mugambi uzobagirira akamaro mu kugwanya indwara ya malaria biciye mu byatsi n'ibitegwa kama hamwe rero no kugabanya ubushomeri kuko abakozi barenga ijana bazohabwa akazi nk'uko umukuru w'inama nshingamateka yabivuze mu ijambo yashikirije hakongera ko abanyagihugu bazoshorera muri iryo hinguriro ibyatsi bya nkenerwa nabo bakabona kwikenura ni kuri uyu wa kane rero aho ku mutumba wa Shari ya kabiri umukuru w'inama nshingamateka yashyize ibuye rya mbere ku mushinge w'iryo hinguriro riri ku Ruvumvu ku mutumba wa Shari ya kabiri muri komine Bubanza Space Caritas Kabanyana Bubanza hadiye isanganiro
Space Caritas Kabanyana tugukengurukire reka ndabakengurukire mwebwe mwaduteza abiri nkengukire na mugenzi wanje François Kimana ntumye amajwi abashikira hiwanyu Shari Makoto n'abashikije ndabasezeye naho butaha